kuri wa gatano ubundi bwa himbaje umuti wa Afrika wahariwe kwegeranya ibiharuro wabereye ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura igihe gitebuka ijejwe kuvyegeranya cyane cyatumiye abakorera mu bisata bitandukanye na cyane cyane ibiraba ubuzima bw'abanyagihugu babirimizi harimo inzego za leta n'amashyirahamwe yigenga na mpuzamakungu hamwe n'abafasha mu bisata bitandukanye cyane cyane mu burimyi ubworozi no kurwanya inzara umuyobozi mukuru wa ISTEBO yemeza ko umwimbu utaraye mu bigose mu gihugu mugabo n'ubwo biruko avuga ko abarundi benshi bugarijwe na kigoyi kubera imva zigura hano Nicolas Ndayishimiye
arashobora kuba umwimbo wagenze neza muri izo bice mugabo abantu nabo baba muri izo bice bakaba ari benshi barengeye hanyuma ikindi naho aba agize umwimbo uragendura hano ahantu umwimbo uradandaje nk'ibintu biva mu burimyi dukoresha ngaha mu gisagara cya Bujumbura byose biva muri izo ntara biba byarimwe canke naho ugasanga hari ibindi bintu biri nyuma umwimbu uno munsi ubonetse niwe duca dukoresha mu gufungura ntihagire ibindi dushyiramo
Lakini atwari kiko cy'igihugu kijejwe kwegeranya ibiharu urabona kwimwe mu nyishu ikomeye ari gushyiraho umugambi wo kurinda ibiterwa kanuni kuri buri ntara bivanye n'ibihimburwa kurusha
ikindi none avuga nuko n'ibiharuro vyerekana yuko imirima dufise ari imirima mito mito tukayirima ko biterwa vyinshi bashobora gusanga ku muri akarima umurima mutoyi uri ku biterwa birenga bitanu icyo novuga icya mbere nuko guhindura uburyo bw'ukora uburyo bwo kurima tukarima ibiterwa bisa n'ibisa bavuga tuti nko muri no ntara turabona yuko hakunda umuceri abantu bari ngaha ni murimo umuceri usa no ntara yobamwo inyumbati ni murimo inyumbati gusa hariho amwe amwe babitanguye nko mu ntara za Gitega bagashyira hamwe imirima urima akarima gatoyi kadafika imetero 20 kuri 30 ugaca wiyumvira yuko uzokuramo umwimbo bica bigorana
umukuru cyangwa mfase masanga kugira ibikunde habwirizwa kubandanya ingendo yo kuvuga ukuri leta ikemanga izishoboye ikerekana naho bigora kugira abayifasha bamenye aho irwaye potendi ku mana
igiki gishobora kutugwiziriza ubutunzi hakiri kare ni igiki hagiye niho twari kuba rero twavuze tuti uburimyi buzogenda gute ubutare buzogenda gute tuzana ubutunzi gute gusasiriza tuzana ubutunzi gute uburyo tuzobukura he ibi bitegeza guhinda kugira uburyo buboneke biriko bijya mu ngiro gute ntabwo tujya kwerekana ko aho tugeze ahubwo turakoramo yako muntu aravuga ngo umwimbi wa mabugize ngo ni mwinshi warenge bakaza kwibuka yuko twozukura hanze ibyarahenze ho kubera politiki y'ugushambwira iki nyuma ngo abantu babone ko ibi ari byiza
ikigo gitebo cyemeza ko ubu imiryango y'abarundi irenga 40% ikenye cyane
ingo 40 zirenga ko na gatoyi dusanga zikenye mugabo tugiye mu bantu nabo baba muri izo ngo fasha dusanga ari bice 51 basanzwe bakenye
bamwe mu bafasha Burundi bavuga ko hari agahengwe mu banyagihugu n'ubwo batorohewe Claude Bocu waserukiye ubumwe bwa Buraya yabivuze kuri uyu wa kane yariko yerekana ibyaranguwe mu mugambi wa muryango ufashe mu mugongo haraheze imyaka 3 yatangaje ko iyindi mfashanyo yo gushoboza abanyagihugu guhangana n'ubukene igiye gutangwa vuba
effectivement on est centré sur les priorités du programme national de développement
ego cyane twibanda ku migambi yashyizwe imbere na leta mu mugambi mukuru wo kurwanya ubukene iyo nayo ikora ku buzima bw'abantu niho gushoboza abantu kwivuza amasoko ntangangugu n'ibindi birimo amashuri yewe kinkimbara cyane ni uko imibereho y'abantu yisununuye mu bisata bitandukanye
niko yashikirije ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura n'umukuru w'ikigo ISTEBO yemeza ko hafatiwe ku bitegerezo mu 2013 habaye akarusho mu bijyanye no kurwanya ubukene
dusanga twararwanije ubukene turabiye kubwakera kuko twari ku bice 64 n'ibice 6 ku ijana
umuyobozi mukuru w'ikigo ISTEBO avuga ko ibyigwa nk'ibi ari ingirakamaro bwose mu gihugu n'abagifasha gutegura no guterera imigambi kubera bisunga ibitegerezo byatanzwe bagaca babona ibisata bibwirizwa gushyirwamo ingufu kurusha ibindi n'uburyo bukenerwa kugira abanyagihugu biteze imbere eroje uri kaneza ijwi rya Amerika